میرفتم میرن نه.
Amakuru makuru makuru yaranze none
cyangwa ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gatega kawe kaze mukurikirane amakuru makuru yaranze inondwe tuko turasozera ku 13 munyonyo umwaka w'2022 mukaba muyashikirizwa na Jewe Di Claude nini nahazwe nkaba ndabahaye ikaze aya makuru tubateguriye tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga radomwa ko urutoke kuba yaraho nyanze agateka k'abakenyezi bapfunguye mu ibohero rya Muyinga harimo umenyesha makuru Florian Irangabiye mu gikorwa cyo gusaka muri iryo bohero cabaye ku munsi wa gatandatu uheze Commissaire Felix Havyarimana yagirizwa kuba yatanze itegeko cyatumye abo bakenyezi bahohoterwa n'abapolisi b'abagabo mu gihe abapolisi b'abakenyezi nkabo aribo barekuriwe n'amategeko gusaka mu busho bw'abakenyezi ni nkuru tubaza George Nimenya
iryo saka ryabaye ku munsi wa gatandatu uheze igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo aho igipolisi kirongowe na Commissaire Felix Havyarimana arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga cyashateguye umukwabo wo gusaka mu ibohero rikuru ry'iyo ntara ya Muyinga ku ruhande rufungiyemo abakenyezi umumenyesha makuru Florian Irangabiye afungiye muri iryo bohero niwe yagaragaye ko yari maronderwa cyane gusakwa kugira barabe ibyo atunze mu gasho afungiwemo na cyane cyane ko yo batunze telefone zisanzwe zitemewe mu banyororo amakuru dukura mu bajeje umutekano bakorera kuri iryo bohero rya Muyinga avuga ko cari gikorwa gisanzwe amakuru ava muri iryo bohero yo yemeza ko uyu mukwabo waranzwemo guhonyanga bikabije agateka k'abanyororo w'abakenyezi harimwo umumenyesha makuru mu gihe ico gipolisi c'iperereza cari cabuze telefone mu bubiko bwiwe Commissaire Felix Havyarimana akoresheje imvugo y'agashinyaguro yatanze itegeko ko uwo mukenyezi w'umumenyesha makuru yosakwa gushika mu bihimba vyiwe vyirondoka ico gikorwa cakirwe nabi na bamwe mu baraho biboneye uko abanyororo b'abakenyezi bahotewe n'abapolisi b'abagabo mugihe amategeko arekurira gusa abakenyezi gusakwa n'abandi bakenyezi bari mu nzego z'umutekano bigakogwa agateka kabo kabanje kubahirizwa abanyororo b'abakenyezi barasavye kubahirizwa mu gateka kabo uwarongoye iperereza mu ntara ya Muyinga yabishuye ati agateka nitwe tugatanga tukagira tukakaka muri iryo sakwa amatelefone agera ku 9 niyo yavuye afatwa nk'uko amakuru dukura mu bajeje umutekano muri iryo bohero avyemeza
George Nimenya urakenuye iyo nyifato y'umu arongoye iperereza imuyinga irategwa ivyatsi n'abaharanira agateka kazi na muntu Runani Force rubona ko uwo Felix Havyarimana yokurikiranwa kuri ayo mabi Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo Runani ari gutako Florian Irangabiye ahogwa umwuga wiwe wo kumenyesha makuru
akarenganyo kariko gakoregwa abarundi bafatwa nk'abatemera intwaro ya CNDD-FDD karababaje cyane kandi karateye n'isoni ufatiye kubiriko bishikira Florian urabona ko ikiremwa muntu kiriko giteshwa agaciro kumva ko utwara iperereza mu ntara ya Muyinga yubahuka kubwira umufungwa ko amufise ko ububasha ko ashobora no gutegeka gukora mu gihimba ciwe cirondoka ni ibintu biteye isoni ku muntu yitwa ko akorera igihugu umuntu ari mu ibohero agumana agateka ku muntu nkuko uwo mukuru w'iperereza nawe nyene yifuza gufatwa nk'umuntu biravugwa ngo ntukagirire uwundi ico utifuza ko bakugirira Florian ariko azira kuba yarakoreye radio igicaniro kuba yarakoze amadosiye yaranze intwaro ya CNDD-FDD ivyo biganiro kuri ayo madosiye byarababaje cyane intwaro ya CNDD-FDD akaba ari cyo gituma Florian ariko arazira ivyo iyo radio yiwe yakoze wa wundi ati ndavuga simvura kuvuga ibitagenda neza mu gihugu si icaha na gato turasaba ko iperereza ry'u Burundi ritwagwa na nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ryohagarika ko gatotezo kariko kagirirwa Florian n'abandi benshi bariko bazira ubusa kunezerwa no gutoteza abandi kandi ubizi neza ingene gatotezo kababaza
Ernest Nkurunziza arongera akavuga ko bamenye ko n'abandi bakenyezi bapfungiwe muri iryo bohero ry'Imuhinga nabone bakubaguwe, agasaba ko abanyororo bofatwa nk'abandi bantu mukubahiriza uburenganzira bwabo. Dusubire twumvirize Ernest Nkurunziza.
Twarumvise yuko muri iryo sakwa hariho n'abandi bakenyezi bapfunzwe Chokime na Floriane, nabo bafashwe nabi bakubaguwe. Ni ibintu rero biteye agahinda, kuko mu bisanzwe abantu bafunzwe bafise amategeko abagenga, bategerezwa kubahwa nk'ibiremwa muntu. Ni ibintu bibabaje kubona umukuru w'iperereza ry'Imuyinga yubahuka gufata ababyeyi, yubahuka gufata nabi abavyeyi nka nyina, akubahuka akabakura gashambara, akubahuka akavuga ko yo bakora mu bihimba byirondoka, niwe yiki yikura kwa gateka. Ahubwo umuntu nk'uwo ntiyarakwiye guserukira igihugu, ntiyarakwiye gukorera igihugu. Atagira icyo yubaha n'umuntu ashobora no gukora ibintu biteye isoni, akora ibintu biteye isoni nk'ivyo, n'umuntu akwiye guhanwa, n'umuntu akwiye no gukogwa muri ayo mabanga, kuko ntayakwiye.
Umutekano muke niwo urangwa mu ikambi y'impunzi z'Abarundi zikakuma muri Kenya. Ku munsi wa mbere ku mugoroba abantu batatu baba mu bice bitandukanye muri iyo kambi barakubiswe, baranasahugwa ibyabo harimo n'amafaranga. Ni nkuru twashikirijwe na Karine Dusabe.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba Gateka kawe rukura ngaho muri iyo kambi atumenyesha ko umurundi azwi ku izina rya Katimire Jista, umugabo w'imyaka 47, yarayahatswe kugandagurirwa hagati mu ikambi mu gace ka Kakuma ya kabiri kuri bloke ya kabiri aho asanzwe aba. Ayo makuru akavuga ko hari igihe cy'isaha 12 zo kumuhingamo aho yagwa mu mutego w'abanyesudani y'amajepfo. Izo mpunzi z'Abarundi ziba muri iyo kambi ya Kakuma zikavuga ko zitabanye neza na gato n'impunzi zituruka muri Sudani y'Amajepfo. Basaba nyabuna ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR gufata mu minwe ico kibazo kijanye n'umutekano w'impunzi z'Abarundi.
Ngo banesudani nka kwa mu kanama bashyira babagwamo bashyira bakubita bakwise rero bashyira bacumita mu mutwe mu mbavu. Ni ukuvuga yuko mu gatondo ka kare naho nyine habonetse uyundi agira gatatu nawe bakubise baramubabaza ku jisho, ijisho ryagombye kuvamo we bamuvuye kandi atashye. Ariko babiri baracyari mu bitaro, umwe nibo baca barungika mu bitaro bya Kakuma Mission. Rero icyo tubona neza ni uko ibaye mu gihe uyu wacu Andrea bari baramwishe ndetse n'umuryango we bamwe bamwe bakanapfungwa ariko bararekuwe. Biraboneka neza yuko ubwo bwasitane tigo turabana nabi cyane, batakutugondera amahoro bakagongera amahoro abarungi. Twasaba rero abashaka kutuvugira kuri UNHCR iraba ukuntu basi niba bibone kuko abasudani batashaka kubana n'abarundi badufashe umutekano wacu ukingirwe.
Kuri aya makenga y'impunzi z'abarundi ziba ngaho mu ikambi y'Ikakuma, uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera kuri telefone George Kanyango atwara igipolisi muri iyo kambi ariko ntitwashoboye kumuronka.
Makuru avuga mu gisata cy'umutekano kandi ubwicanyi n'ayandi mabi agize iminsi akoregwa impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi y'impunzi Ikakuma mu gihugu cya Kenya birateye umutima uhagaze. Ishyirahamwe CBDH Vicar ihurikiyemo abaharanira gato y'akazi na muntu ku mpunzi ziba mu makambi. Iryo shyirahamwe mbere rivuga ko hamwe atacokorwa maguru mashari shobora kuzokwitwarira abakora ayo mabi mu masentare yo muri kano karere, kugira ngo abakora ayo mabi bafatwe bongere bakubitwe intahe mu gahanga. Dutega amatwi Leo Paul Sharangabo bicegera cy'umukuru w'ishyirahamwe CBDH Vicar.
Muri CBDH Vicar turatega umutima uhagaze cyane nibwo bwicanyi n'igihohoterwa rikorerwa izo mpunzi z'Abarundi ziri muri Kakuma. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu twebwe dutera ivyatsi kandi tugatera ivyatsi n'inyifato y'igipolisi ca Kenya kidakora amatohoza kugira ngo abo bakora ayo mabi bafatwe, abo bakora ubwo busuma bafatwe, kuko urumva ko n'umugwi kandi umugwi wiba ukica ukora ubugizi bwa nayo butandukanye mu ikambi, kandi kambi yari icungiriwe n'abapolisi. Nico gituma twebwe tugira tuti byari bikwiye ko abapolisi babona aho hantu habi abantu bakunda gutegererwa bakacungira umutekano. Rero icyo tugiye gukora mu gihe byobandanya gutyo Na kini nukuzoguma duse merera tukwandikira leta ya Kenya, tukwandikira makungu, tuyahamagara kugira ngo atabare mpunzi na zihohoterwa ntibandanye bicwa. Hazogira n'igihe kandi twitura ubutungane, twitura sentare ya karere kugira ngo bashe kugira abantu batunganirizwe. Ariyo mpamvu twari dusaba rero ko leta ya Kenya yokoresha cyane igipolisi kugira ngo bakore amatohoza abantu bafatwe bakurikiranwe n'ubutungane. Ikindi naco habe gucungira umutekano mu buryo bufadika kugira ngo ubwicanyi n'ubwo byizi bwa nayo buhagarare.
Hadi nzamo tubandanya n'amakuru twateguriye, amakuru yaranze inondwi. Turiko turasozera ingabo z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ziriko ziritegura kuja gufasha igisirikare cya Congo kugwanya imigwi ihungabanya umutekano mu gice cy'Ubuseruko bwa Congo. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yari atahutse havuye mu gihugu cya Egypte mu nama mpuzamakungu bise COP27, inama iraba ibijanye n'ihindagurika ry'ikirere hari ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Akaba amenyesheje ko kuwa 16 munyonyo nk'ubutwara inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko azoba ari Nairobi kugira atanguze ibiganiro bizo hagati iyo migwi na leta ya Congo. Dutega amatwi umukuru w'ibihugu Evariste Ndayishimiye.
Muri iyi minsi rero twarabonye yuko hariho umugwi aho gushyirirwanisho hasi nk'uko twari twarabivuze, ahubwo wowe waciye wongereza umuriro. Tukaba rero twarakugira turabire hamwe icyo twokora cyihuta. Tukaba rero twasanze muri iki gihugu cya Leteranye na Demokarasi ya Congo hakenewe byihuta yuko dufasha, kuko twari dusanze twarabivuze yuko abatazokwemera gushyira ibigwanisho hasi ingabo zigize ibyo bihugu zizogwaniriza hamwe abo base gushyira ibigwanisho hasi. None rero icyo twabonye cyihuta ni uko ingabo z'ibyo bihugu zogenda icyicaro gikuru zigatangura kwicaraho, hanyuma ibihugu bitari bwarungike ingabo navyo vyihuta kuko twagiye gufata mu mugongo ico gihugu. No kuvuga yuko ugiye wese abagiye gukorana n'ico gihugu ca Leteranye na Demokarasi ya Congo. Rero twavuze yuko twese two kwihuta ndetse turanaraba yene tuzokorana n'urya mugwa impuzamakungu MONUSCO. Naho nyene turabona yuko hasanzwemo n'izindi ngabo zo mu karere ka Sadeki. Abo bose twaciye tubona yuko byihuta ko dukora inama baca baranasaba yuko kugira ngo duhe ingufu ibiganiro ku igenekerezo rya 16 twogenda kubugururira ibikorwa by'ibiganiro bizobera i Nairobi kugira ngo tubihe ingufu zikwiye.
Muri iyo migwi ivuga twibutsa ko harimo umuhari M23 umaze iminsi warafashe ibice bimwe bimwe byo muri ico gice cya Congo y'Ubuseruko, harimo duce twa Rucuru na Unagana mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Mu gisata cy'ubutunzi muri ano makuru yaranze inondwi, amafaranga yababa imiliyaridi ijana y'amarundi niyo azokoreshwa mu gusanura ikivuko cya Bujumbura mu kiringo cy'amezi 28 aho ni mu kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka ugiye gutangura. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji kuyunguruza n'amahinguriro mu Burundi. Amenyesha ko uwo mugambi wo gusanura ico kivuko uzofasha mu kugwiza umwimbu, kunguruza abantu n'ibintu mu mwanya muto, mu guhanahana ibidandazwa n'ibindi ibihugu bitagoranye. Mushikiranganje Chantal Nijimbere asaba ishyirahamwe ryatsindiye isoko ryo gusanura icyo kivuko gutanga inyubako ikwije amategeko mu bwubatsi bw'ibivuko bwa none. Umviriza umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere.
N'umugambi rero uzotwara amafaranga ya baba miliyaridi 95 z'amafaranga y'amarundi. Muri uwo mugambi hazobamo guhinyanyura amategeko amwamwe no gushyiraho icyo nokwita ni gisheyi niki kugira ngo abakoresha ikivuko cya Bujumbura bashobore koroherwa. Igihugu cyacu Burundi ubwa mbere cyo hungukira kuko guhanahana urudandazwa n'ibihugu dusangiye ikiyaga cya Tanganyika bica byoroha. Ubwa kabiri nuko n'umusaruro uva ku kivuko cya Bujumbura urahize ukongerekana, reka mbere n'abantu batugendera hano mu gihugu cyacu cya Bujumbura baciye ku kivuko cya Bujumbura bizoheza biborohere kuko bazohasanga amaservisi meza kandi ari ku buhinga bwa none. Tukibaza rero ko arakunguko haba mu gutwara abantu n'ibintu no gushobora gushora hanze eka no kuronka ibivuye hanze hano mu gihugu cyacu Burundi bitatugoye kandi bizimbutse ibikorwa rero byose hamwe bitegekanije ko bizomara amezi 28 mwumva ko ari imyaka ibiri ari naco gituma twahamagariye iryo shirahamwe ryagiriwe amahirwe yo gutsindira iryo soko gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere bazoduha inyubako nziza zikwije ibyangombwa zikwize ibisabwa n'amategeko nk'ikivuko nyene ubwa kabiri bashobore gukorera ku mwanya kugira ngo natwe abarundi tuhatorere umusaruro
no kuri iyo nkuru ijanye n'isanurwa ry'ikivuko cya Bujumbura duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze inundwi nshimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri Di Claude nahazuye nkaba ndabikibanuye ndababwira nti nagahwani.
Amakuru yaranze inundwi.